Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika ribandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu Kinundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti, muduteza amatwi. Muri kumwe na Fideni Yongabo, ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo muri aka kanya.
Wacu ni kamara miliyoni zinahazi kandi n'abavandi banyijoro kuza kuturumba bafatanya agahimitu bakatisha abantu mbese bakajyana n'abana bacu bamwe bishe na bene mama abandi babikira abana babo none nicyo cyatuzanye.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abanyekongo ziriko zihunga intambara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihungira muri Uganda. Turavuga no ku ngingo ya Leta y'u Burundi ikutazo kwitaba ibiganiro bihuza Abarundi byabitegekanijwe ko bitangura ejo ku munsi wa gatatu yarusha muri Tanzania. Ugutana mu mitwe hagati y'inteko za Leta ya Kongo n'abagwanya ubutegetsi bw'u Burundi bo mu murwi Red Tabara. Ku bandi Banyekongo bariko bahungira mu gihugu cya Uganda hamwe n'ingingo ya Leta y'u Burundi yo guhindura inzandiko zahora ziri ku ndatemwa iwarondeye intahe yo kwifukira igihugu cy'u Burundi. Inshamake ya makuru ya hirya no hino tugira tubashikirize mu kanya. Perezida wa Turukiya Tayyip Erdogan yatangaje uno munsi kuwa kabiri ko Jamal Khashoggi, umenyeshamakuru atavuga rumwe na Leta y'igihugu cya Arabia Saudite, yagandaguwe bunyamaswa. Umuyobozi w'umugambwe ukomeye utavuga rumwe na Leta ya Zimbabwe MDC Nelson Chamisa yateye akamo uno munsi kuwa kabiri kerekeye ishyirwaho ry'urwego rufata ikibanza rw'igihugu rujejwe gutorera inyishu ibibazo by'ubutunzi bitera bikomera kurushiza mu gihugu. Abategetsi bajejwe iperereza muri Somalia batangaje no munsi kuwa kabiri ko icegera cyo mukuru w'umugwi ntagondwa gukorana na Leta ya Kiisilamu ikorera mu buraruko bwa Somalia yiciwe ku mugwa mukuru Mogadishu. Izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye turazigaruka ku mukanya gatoyi cyane muri hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere rero ku idonido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye kuri iyi saha. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yatangaje uno munsi kuwa kabiri ko Jamal Khashoggi, umumenyeshamakuru atavuga rumwe na Leta y'igihugu cya Arabia Saudite, yagandaguwe umunyamaswa. Avuga ko abategetsi ba Arabia Saudite bakoreye ubwo bwicanyi mu biro vya konsula ico gihugu mu gisagara ca Istanbul. Perezida Erdogan avuga ko igandaguwa rya Khashoggi yari yateguwe, akaba yiyamiriza ibitangazwa na Leta ya Arabia Saudite ko yishwe n'abakorera ico gihugu bataye umurongo. Perezida Erdogan amenyesha ko badashobora kwemera ko yishwe n'abajeje umutekano hamwe n'iperereza bataye umurongo. Kubera izo mpamvu yasavye ko ari we wese yategetse iyicwa rya Khashoggi ko ategerezwa kubibazwa. Yasavye ko abategetsi 18 bamaze guhagarikwa na Arabia Saudite ku bijanye n'igandagurwa rya Khashoggi baciga urubanza mu gisagara cya Istanbul. Perezida Erdogan ntiyigeze avuga izina ry'umuganwa nyaningoma wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman mu ijambo yashikirije uno munsi kuwa kabiri. Ku mugwa mukuru wa Arabia Saudite Riyad, umwami Salman n'umuhungu wiwe babonanye n'umuryango wa Jamal Khashoggi. Tuze muri Afrika, aho umuyobozi w'umugambwe ukomeye utavuga rumwe na Leta y'igihugu cya Zimbabwe Movement for Democratic Change MDC mu mfunyafunyo Nelson Chamisa yateye akamu uno munsi kuwa kabiri kerekeye ishyirwaho ry'urwego mfatakibanza rw'igihugu rujejwe gutorera inyishu ibibazo by'ubutunzi bitera bikomera kurushiriza mu gihugu. Muri iki gihe hari ibibazo ku vyerekeye ibintu ngenderwako nk'imiti n'ibitoro. Nelson Chamisa yagirije Leta ya Perezida Emmerson Mnangagwa ko iriko isaba ingurane z'umurengera kandi atavyiyumvira ifise ivyo gutorera inyishu ibibazo bikomeye vy'ubutunzi biri mu gihugu. Chamisa ategekanya kugirisha ikoraniro ku munsi wa gatandatu. Abategetsi b'umugambwe wiwe bavuga ko iryo koraniro rizoba ririmwo ukwigana ukurahira kwiwe. Ivyo mu ntumbero yo kwiyamiriza amatora aherutse muri Zimbabwe yabayemwo amatati. Paul Mangwana, umutegetsi wo mu mugambwe uri ku butegetsi muri Zimbabwe ZANU-PF, avuga ko ibiganiro n'abatavuga rumwe na Leta bishobora gutangura mu gihe gusa Chamisa yemeye insinzi ya Mnangagwa. Inyuma ya Robert Mugabe avuye ku butegetsi, Abanyazimbabwe batari bake bari bafite icyizere ku gihugu cyabo cyari kigiye kuva mu bibazo kirimwo kigasubira mu nzira y'iterambere. Yamara barazerutse mu gihe atamiti ikibazwa mu bitaro no mu mamangazini agurisha imiti. Mu minsi ya vuba Leta ya Zimbabwe yarafata ingingo zikomeye abantu bacuruza amafaranga mu buryo bwa magendo ku mabarabara. Mwandanya kumviza makuru ya hijano hino. Tukabategwe kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tubandani ze muri Afrika. Abategetsi bajejwe iperereza muri Somalia batangaje uno munsi wa kabiri kwicegera cyo mukuru w'umugwi w'intagondwa ukorana na leta ya Kiislam ukorera mu buraruko bwa Somalia, Mohad Mualim, yiciwe ku mugwa mukuru Mogadishu. Abategetsi batashatse ko amazina yabo amenyekana kubera badafise uburenganzira bwo kuvugisha abanyamakuru, babwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press kwikiziga ciwe catowe ku mugwa mukuru Mogadishu hafi y'inkengera ziba hari ndiye mu ndwi heze. Ivyo iminsi mike inyuma y'uko avuzwe ko yanyurujwe igihe yari agendeye mu mpisho umugwa mukuru Mogadishu. Mu kwezi kwa kabiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko Mualim ari ku rutonde rw'abagira iterabwoba mu makungu. Avuga ko yorohereza irungikwa ry'ibigwanisho n'abagwanyi mu kigobe ca Aden. Uwo mugwi w'intagondwa ukorana na leta ya Kiislam wari yitiriye ibitero ku bategetsi ba Somalia no ku bandi bategetsi mu ntara ya Puntland iri mu buraruko bw'igihugu aho uwo mugwi ukorera. Mu bihe vya vuba, uwo mugwi waragize ibitero ku mugwa mukuru Mogadishu no mu micungararo yaho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaratanguye guhiga abagwanyi b'uwo mugwi zikoresheje ibitero vy'indege z'ingwano mu mpera z'umwaka urangiye. Abategetsi b'igihugu cya Afrika y'Epfo batangaje no munsi wa kabiri ko bazorondera gusubira gutora imiliyoni n'imiliyoni y'amadolari yasahuwe mu banki VBS Mutual. Iyo banki yarugaye mu nyuma yaho kubera yari iheraniye amafaranga atari make abari bashize imitahe yabo muri iyo banki. Imiliyoni 130 y'amadolari avuga ko yasahuwe muri iyo banki n'abantu 53 mu kiringo cy'imyaka itatu. Abantu barimo abayobozi bakuru bayo n'abanyepolitiki. Leta yasabye ko iyo dosiye ikurikiranwa kugira ayo mafaranga yasahuwe asubire kuboneka. Leta ivuga ko atawo bisabira ko kubera ayo mafaranga yari agenewe gufasha abakene, imenyesha ko idashobora kurekurira kwa ayo mafaranga zimangana kubera ari amafaranga y'abanyagihugu cyane cyane abakene. Ivuga ko ubutungane butegerezwa gutsinda. Isenyuka ry'ibanki VBS Mutual namwe mu marorego akomeye ya ruswa muri Afrika y'Epfo. Isenyuka ry'iyo banki ivyagiramiye bikomeye abakene n'abakiriya baba mu bice byo hagati mu gihugu. Banke VBS Mutual itwagwa n'abirabure ikaba yamenyekanye bikomeye mu mwaka wa 2016 igihe yaha ingurane y'amadolari 540,000 perezida yari ahari muri icyo gihe wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma kugira sanura inzu yiwe iri hagati mu gihugu. Mubandanya kumviriza ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahere kuyereke Burundi. Leta y'u Burundi yatangaje ko itazokwitaba ibiganiro bihuza abarundi byabitegekanijwe ko bitangura ejo kwa gatatu ya Arusha muri Tanzania, ni mu gihe abandi batumire baza batanguye kuhashika. Ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha.
Abamaze gushika Arusha muri Tanzania bitavye ibiganiro nka bose bari mu runani SNRD rutavuga rumwe na leta. Nyanyise niyo nkuru umunyamabanga mukuru wa SNRD ari nendenza ko ajeje ibijanye n'amategeko n'agateka kazi na muntu, harimo kandi Nyangoma Leonard yahoze atwara urwo runani William Munyambabazi basangiye umugambwe na Nyangoma hamwe na François Nyamoya umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD. Abandi nabo barenga 10 bari mu nzira baza bavuye mu gihugu c'Ububirigi, barimo Jeremie Ngenda Kumana yahoze atwara umugambwe SNDFDD uri ku butegetsi, Frederic Bambwa Inyumvira wo mu mugambwe Sabanya Frodebu, Charles Nditije wo mu mugambwe Iprona ishami ritavuga rumwe na leta n'abandi. Yamara naho biruko leta y'u Burundi n'umugambwe uri ku butegetsi hamwe mbere n'imigambwe yegereye ubutegetsi yanse kwitaba. Prosper Ntagwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi yabwije Ijwi rya Amerika ko atanu mwa leta y'u Burundi yarungitse muri ibyo biganiro. Mu kiganiro kuri telefone n'Ijwi rya Amerika mu majambo yiwe yagize ati twarandikiye umuhuza tumusaba ko ibiganiro byo kwegezwa inyuma bigatunganywa inyuma y'ukwezi kw'icumi kuko Burundi bugandariye guha gasore na ndadaye nta nyinshi umuhuza araturungikira. Ku kibazo cyo kumenya nimba leta yiteguriye kuzo kwicarana n'abo yamye yinuba yibagiriza gushaka gutembagaza ubutegetsi, ntabwo yamye yagize ati aho twari duhagaze n'ubu niho tukiri, nta bapuciste tuzo kwicarana, dusaba ahubwo amakungu kubafata bakaba dushikiriza. Ku bw'abatavuga rumwe na leta nkanise niyo nkuru yaserukira unani SNRD abona ko leta yerekanye ko idashaka amahoro y'abarundi.
Ntibidutangaje cyane uko twari tubizi na kuva kera leta Burundi yamye yerekana yuko itagomba ko mu Burundi hagaruka amahoro ngira ngo akajagari karabafitiye akamaro kuko iyo umuntu wese atwara igihugu yamagomba yuko kiba mu mahoro leta y'u Burundi rero tumaze iminsi twumva ivuga yuko itagomba kuvugana nabo batavuga rumwe barateje isoni u Burundi barateje isoni abakunzi b'u Burundi abantu bose bakunda u Burundi n'abari baje kuraba ingira ibiganiro bigenda barifashe ku munwa no kuvuga iyo leta y'u Burundi igiye guhagwa ivomo kurusha uko byahora
abane twamenye ko bariko baraza muri ibyo biganiro n'abarenga 10 bariko bava i Bujumbura abo barimo abahoze batwara u Burundi Domitiano Ndayizege na Service Ntibantunganya rero nsange ndakumana icege yacu twara mu gambe sabanya Frodebu Tatiano Sibumana na Ivariste Ngayimenda bo mu gambe Iprona uruhande rutavuga rumwe na leta nabandi bitekanjwe ko ibyo biganiro bitangura kuri uyu wa gatatu bizomara indwi yose Pierre Clavé ni nkuru yarusha kubyijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavé kuri iyo nkuru. Naho muri Kongo igisirikare cyaho gitangaza ko carayicishe abagwanyi bashasha bane b'umugwi witwaje ibigwanisho Red Tabara ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi abo bane bari mu bandi bagera kuri 30 bari baje bava mu Burundi bari kubagerageza kwinjira muri Kongo mu ntumbero yo kwinjira muri Red Tabara. Idonido kuri iyo nkuru na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Amakuru dukesha ubuyobozi bwa gisirikare bukorera muri regime y'umwe 3304 ikorera mu ruvunge butangaza yuko bwishinyesha mbaza barundi zo mu mutwe wa Red Tabara zine bafata amateka izindi zitandatu ndetse n'imbunda zazo zine nyuma y'imigwano ikomeye yabaye ejo kuwa mbere mu misozi ya Rubarika iri muri groupe ya Itaraho mu ruvunge ubuyobozi bwa regime y'umwe 3304 bukomeza kuvuga yuko muri abo bagwanyi ko ari bane barashwe harimo umwe warashwe mu ijoro ryo gutumwera agana saa 6 z'ijoro arasigwa munsi kiraro cya Kamanyula ubwo izo nyeshyamba za Red Tabara zari zuvuye mu gihugu cy'u Burundi zambutse Rusizi zerekeza muri Kongo mu misozi ya Rubarika zigwa muri ambushe ingabo za Kongo FARDC zari ku burinzi nubwo muri ambushe hari umusirikare umwe wa regime y'ibihumbi 3304 wahakomerekeye muri izi nyeshyamba kwa zitandatu zafatiwe muri iyo migwano ejo kuwa mbere hanyuma zikoherezwa kuri biro ya Sokora D ikorera mu mujyi wa Uvira kuri uyu wa kabiri zatangarije regime y'ibihumbi 3304 ikorera mu ruvunge ko zambutse ziva mu gihugu cy'u Burundi ari 30 harimo izifite imbunda zo mu bwoko bwa Kalashnikov 22 Morti Sosante imwe na mashini gani imwe batandatu muri zinyeshamba nibo bambutse badafite imbunda izinyeshamba za Red Tabara kwari zitandatu ziri mu maboko y'igisirikare cya Congo FARDC zivuga yuko zari zavuye mu gihugu cy'u Burundi zigiye kuyunga n'izindi nyeshamba za Red Tabara zikorera ahitwa Kigyama muri groupe ya Kigoma zakaniye regime y'ibihumbi 3304 ko nta ruhare zagize ku gitero cyagabwe kuri pozisiyo y'ingabo z'u Burundi zikorera mu Buganda ho mu ntara ya Kibitoki Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika aho uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Banyuanyi biju gya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri, gatanu, gatanu, kane, rimwe, rimwe, kabiri, ubusa, rimwe, ubusa, gatandatu, icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu gihe ubwicanyi bubandanya kuvugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igitegiriye cy'abahungira muri Uganda naco kibandanya kwiyongera. Inkuru dukesha mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Ubwicanyi n'ihohoterwa ry'abaturage rimaze igihe rivugwa hirya no hino mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bumaze guhahamura benshi ku buryo nta munsi ukira Uganda itakiriye abantu basaba ubuhungiro baturutse muri icyo gihugu cy'igituranyi mu karere ka Busanza hafi n'umupaka wa Uganda mu duce twa Rugarama n'uturi hagati ya Rucuro na Goma za Busanza n'ahandi havuga ubwicanyi ishimutwa no gufata abagore ku ngufu birimo gutuma abatari bake bambuka umupaka ukiza amagara yabo Bamwe ni nk'aba twavuganye ku murongo wa telefone bamaze kwambuka binjiye muri Uganda uno munsi.
Iwacu ni intambara iriyo ibihumbi na habiri kandi n'abapandi banyijoro kuza kuturumba bakazinya gahizi n'itu bakazikira abantu mbese bakajyana n'abapandi bacu kubajyana hari yo tutaziyo tutazi none ubwo bwari bamwe bishe na bene mama abandi babicira abana babo none icyo cyatuzanye ni ukuza nijoro bakazinya gahizi n'itu bafite amahene bakazanyaga cyangwa bakanyaga n'abakobwa bakabajyana ariko basanze ufite ifaranga ukazi bahari uwa kurekura cyangwa bakanakwica nk'abasore bafite amani bari kubatwara akazi iyo bari kubatwara
ni gatutse guhunga n'amabandi gazaga nijoro gatwika abantu bakaza bagusaba amafaranga wayabura bakabica abagore bakabafata ku ngufu gutyo bashimuta abantu bamwe nk'abasore n'abagabo bakiri bato bakabatwara ntabwo tuzi ngo nimba ari amabandi nimba ari ibye ntabwo tuzi ibyo ari byo ubwo rero wakumvira umunyabwoba akavuga ati reka nigendera hakiri kare jyeho dore ko ndi n'umusakazi umugabo wanjye baramwishe akandika nsara rutwana nigendera hakiri kare
umugabo wawe bamwishe nabwo muri ibyo bibazo nyine
muri ibyo bibazo asigana inda mfite umwana w'uruhinja utari ukwezi uteye ubwoba nawe umujyana avuzaga nigendere gukikarika utwana twanjye nsigaranye nigendera hakiri kare nihongere
hanyuma se abo mabanda batera mwayamenya muba bavuga rurimi ki babaturutse he baba bambaye imyenda y'igisirikare se cyangwa we uretse muri ibyo bice uzamutse no muri za Benin naho hegeranye n'uburasirazuba bwa Uganda haravugwa ubwikanyi bukomeye cyane bwitirirwa abarwanyi ba ADF Naru umutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi bwa Uganda mu ijoro ryo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize abaturage basaga icumi bikiwe mu mujyi wa Beni mbere gato kandi aho muri Beni nyine hari haherutse ubundi bwicanyi nabwo bw'abaturage bwakozwe n'abantu bataramenyekana abasesengura iby'umutekano bavuga ko ibi nibikomeza bishobora kuzagira ingaruka ku matora y'umukuru w'igihugu ategerejwe kuzaba mu kwezi kwa cumi na kabiri turi hafi kugeramo ukurikije minisitiri wa Uganda ushinzwe ibibazo by'impunzi Musa Echweru ati nubwo Uganda ihora ifunguriye amarembo abahunga kuri ubu igihugu kimaze kwakira impunzi zisaga miliyoni birimo kugora abashinzwe kuzireberera haba leta cyangwa imiryango itabana imbabare akavuga ko ikibazo cya Congo kitaboneye umuti umubare w'abahunga kuva muri Congo binjira muri Uganda ushobora kuzamuka kurenga ku bihumbi bisaga 350 uriho ubungubu hashize ibyumweru bibiri muri Uganda habereye inama y'ibihugu byo mu karere yiga ku buryo bushya bwo gukemura ikibazo cy'umutekano muke wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yaje guhita ikurikirwa n'indi nama hagati y'ibihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo na Uganda byonyine gusa ibyavuye muri iyo nama byo akaba bitarashyizwe ku mugaragaro ariko Perezida Museveni wa Uganda ubu niwe uri ku isonga ku rwego rw'akarere gufatanya n'abandi bategetsi gushaka igisubizo kirambye cy'umutekano muke wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo akaba muri iyo nama y'akarere yarasabwe kugira ngo avugane n'abategetsi bagenzi bo mu karere bafite uruhare mu kibazo cya Congo kugira ngo bafatanye kugishakira umuti Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Kampala
urakoze Ignatius kuri iyo nkuru tugaruke mu Burundi aho leta yahinduye inzandiko zahora ziri ku ntatemwa y'uwarondereye ntayo kwikugira igihugu cy'u Burundi aho atanguriye intwaro ya Repubulika intatemwa ya guhagasore yari yanditse ko ubumwe ibikorwa amajambere muri iki gihe handitse ko Imana umwami u Burundi umenyesha makuru wacu Raymond Zimana dufite ibindi kuri iyi nkuru
kuva ku ntwaro ya Repubulika mu gihugu cy'u Burundi no kuvuga mu mwaka w'1966 intatemwa y'umuganwa Rodovigo wa gasore yarondeye intayo kwikukira igihugu cy'u Burundi yaciye yandikwa ko ubumwe ibikorwa amajambere amajambo n'ubu ariyo ibwiriza shingiro ry'u Burundi yemeza ko ariyo kivugo cy'igihugu muri kino kwezi kw'icumi u Burundi bwibuka igandagurwa ry'incungu z'u Burundi leta yafashe ingingo yo guhindura izo zandiko isubizaho ivya kera Jean Claude Karegwa ndenza ko avugira umukuru w'igihugu yemeza ko ibyakozwe byasabwe n'abanyagihugu kandi ari ukubahiriza imigenzo y'abarundi
nuko atawuhindura kahise n'amateka y'igihugu mutegerere neza ko byakozwe mu ntumbero yo gusubiza ibintu mu buryo intumbero yo gusubiza ibintu mu nzira nziza intumbero y'ubutungane mwibuke kandi ko mu migenzo y'abarundi intatemwa ari kizira kiziririzwa mbere n'inka cyangwa ibitungwa bishitse bikaza kurisha mwumva abungere ntibabigarura bararindira icyo kivugo rero casubijweho nico cahora igihe umugambi yashingurwa cari Imana umwami u Burundi abari bagihinduye ku ntwaro za Repubulika bari bakoze ibidakorwa izo rero umukuru w'igihugu yabisabwe n'abarundi benshi kubisubiza mu buryo kandi n'ingingo izoshimwa n'abarundi benshi cyane
bamwe mu banyagihugu begerewe n'ijwi rya Amerika kugira bagire icyo bashikirije ntibashimye kugira icyo bavuze abandi bo babona ko ari bisanzwe kuko hadatwara ibyandiko abandi bashoboye kugira icyo bashikirije kuri iryo hindugwa bafise amakenga ko hoba hari kinyegeje inyuma y'ivyo vyandiko bagatinya ko boshobora gusubira mu ntwaro ya cami
kuganje sina vya kiyenda ko kwa gasore tumuze nk'incungu yo kwikukira maze guhindura ubumwe bikorwa amajambere ukashyira imana hanyuma umwami wumva dusuye muri ya ntwaro y'abami yishikuru yonyene iri kwije maze kubona ivyandiko banditse kuri kirutse
kiringo c'intwaro ya cami icivugo yari imana umwami mu Burundi ubu rero turi mu kiringo ca republika cyo kubganje nabonye umenga bariko bashaka gusubiza Burundi mu ntwaro ya cami kuko icivugo cyo muri ico gihe nico bagarukanye
twebwe no kuri kubona byandiko byarahindutse byaratutangaje kuko ntavyo twari twiteze kandi nta nivyo twari ruherutse kumva babihindiye nibo bomenye intumbero yabo nibaza yuko kijya gihe muganwa rodavuga kwa gasore yari agiye gushikira ubutegetsi hari intwaro ya cami no munsi rero kubona bigarutse atamwamaki hari nibaza yuko yoba ari yindi ntumbero yo kurondera ko leta yotwara hari nyuma uwundi mwami
umugambwe w'abadasigana iprona barashimi iyo ngingo bemeza ko kugira ifatwe babanje kugishwa inama Abeli Gashasi arongoye iprona umugambwe wa gasore yarimo akavuga ko ivyo bizotuma ugwaruka rumenya kahise ko Burundi
Nuvuga yuko ni kivugo icitsitso cy'umugambwe w'adasiganeje nuko ugwaruka guno munsi ruca rumenya kahise nibaza ko bumwe mu Burundi ntibashobora kuzimangana kuko bumwe nibwacu nubwatwese ariko twa dushimpo intwaro ihari no munsi byumvira ico kintu bikadufasha bikagenda gucyo natwe rero turashyigikiye ko abadasigana bagendanye na gwagasore bari barokotse babisize ariko natwe nk'abarongoye umugambwe no munsi twabibona
iyo merezo vio arongoye umugambwe w'umwami n'abagabo Ashima nawe ivyakoze kuri ico cibuso abajijwe nimba ivyakozwe biterekana ko hari biriko birakogwa kugira hagarukanwe intwaro ya cami avuga ko bidakunda kwintwaro ya cami garuka kuko vyose ububica mu matora
oye ntavyo kugarukana intwaro y'umwami ubu intwaro yose izotwara Burundi zoba ari intwaro iciye mu matora umunsi abarundi botora bagatora umugambi w'umwami n'abagabo yoshobora kugaruka ntavyo kuvuga ngo bariko bagarukana intwaro y'umwami ahubwo basubiye icivugo iprone yahorana ke n'ubumwe bw'abarundi hari ico bitandi n'intwaro y'umwami birajana aho umwami yahuza bose kwaje bavuga bati umwami agirirwa n'abagabo abagabo nabo bari abantu bavuye mu miryango yose mu bwoko bwose ahubwo y'intwaro yahuza abarundi bose
muganwa Rudoviko kwa gasore yagandaguye mu mwaka w'igihumbi 1961 aheje gutsinda mu matora yatumye Burundi buhabwa intaye y'ukwikukira ivy'intwaro ya cami biravugwa mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu kuwandwi ukwezi kwa gatandatu 2018 mu ngingo yaryo ya kane iryo bwirizwa shingiro rivuga ko abanyagihugu aribo bategerezwa kwemeza ko intwaro ya cami n'amategeko ayigenga igarukanwa biciye mu matora Ibujumbura Remunzimana ijwi rya Amerika
Urakoze rero makuru y'inkuru mu Burundi kandi urunani rw'amashyirahamwe yishinze kugwanya ubwicanyi bw'agahomera bunwa n'andi mabi akoregwa kiremwa muntu karavi mu mpfunyapfunyo avuga ko kugira urunani hagati y'abahutu n'abatutsi babuze byo tuma Burundi bwogorora Terence Mushano icyagira cy'umukuru w'ugo runani rugizwe n'amashyirahamwe indwi haranira gateka k'abarundi byiswe kivunga Yarahaye ikiganiro ijwi rya Amerika aho yishyuye ku bibazo bijyanye n'ivyibutso amatohoza akogwa n'umugwi wa ONU ku Burundi n'ibindi. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana.
Ugo runani karavi rugizwe n'amashyirahamwe indwi AMPC Gira Ubuntu, ARM Buta, ARG Bugendana, ARG Amira, AVOD, ADS Inkingi na ASE Genocide Chirimoso. Amwe muri ayo mashyirahamwe aharanira ubutungane ku bahutu bishwe ikivunga ayandi agaranira ubutungane ku batutsi bishwe ikivunga Terence Mushano icegera curongoye karavi atangura tubwira uko icyumviro co kuja hamwe cavutse
mu ntango amashirahamwe yose urimwe rimwe riri ukwaryo ryibaza ngo niryo ryababaye ryonyene ariko uko iminsi yagiye iragenda barabonye yuko intundi ishikira bamwe ishikira nabandi iciza cavyo murabona ase genocide yarimo abahutu n'abatutsi gabo benshi barabatutsi abode harimo abahutu benshi umwe n'abatutsi bake bapfakaze abatutsi kazi wasanga barimo hanyuma turiyumvira tuti abanyepolitike bifitiye ibyabo abanyepolitike ubwo butungane dukeneye ntibabushira imbere gose bitebye ntacyo byo batwara ukuri dukeneye abahutu babuze n'abatutsi babuze bose bakeneye ukuri kugira abamenya babo inyene byagenze hanyuma batunganirize abacitse ku icumu batunganirize impfuvyi batunganirize abapfakazi n'abapfakare
kubijanye n'amaraporo yawo ni abategetsi b'Uburundi baguma biyamiriza Terrasse Mushano agira ati
ku Burundi buri mu buri kihugu kimwe mu bihugu bigize ishirahamwe mpuzamakungu ONU twe twibaza yuko ONU ata guhengamira hamwe canka handi yogira ugombye kuburana urubanza mugabo kanka ibyabona kanka nabashinga nta ntushaka ku rubanza rucika ntushaka kukuri kumenyekana ivyo bituma aba baca binuba icyo gihugu ku neza rero ya leta yo kwemera abo bantu bakaza bakayifasha bakavuga ati ibi bintu bimeze gutya bagakorana kuko mu byo bazotohoza na leta barayibaza hanyuma n'ababuza babo bakababaza
kubona naho leta yarafashe ingingo yo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha Terrasse Mushano yagize abivuga ko
burira ntibutera kumbeshe kujya bafashe ingingo yo kuvamwo barashobora gufata ingingo yo gusubiramo none ubu bavuyemo ntibabona neza ko abaguma babitohoza hamwe bo babaronka ibitarivyo ntibabareke baze ngaha mu Burundi babereke ukuri iyo amarasa sesetse y'ikivunga sentare mpuzamakungu ni kumigwa uyikumiriye birateba urubanza rukazojya habona ukuri kwazojya habona bitebe bitebuka
ibijyanye n'ikibutso cyo kunyambeho cy'abahutu bishwe 72 Terrasse Mushano aravuga ubudasa bw'ibyibutso byubakwa kino gihe n'ibyubatswe imbere y'amasezerano y'Arusha
ubudasa buriho murabona kijya cyibutso cy'inyambeho bagiye kucubaka imbere yuko igikorwa cy'umugwi severe kirangira cyo kwiba ubu ni cya kera cy'imbere y'amasezerano y'Arusha hariho ingingo zafatiwe y'Arusha gushyiraho umugwi wa severe gushyiraho sentare mpuzamakungu y'u Burundi hanyuma byose leta y'u Burundi yo icahitamo gutanguza igikorwa cya severe umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha Abarundi muri uwo mugwi rero nibo bategerezwa gutanga raporo ivyerekeye ivyibutso bakabivuga
icyo kibutso cyo kunyambeho cyateye imari nyinshi hacindwa izibiri kibomowe ku itegeko ry'abajeje intwaro mu ntara ya Gitega mu gihe cyari kimaze indwi zibiri gusa cubatswe Gitega Fidel Danton Nsabimana ku bw'Ijwi rya Amerika
banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu Ati Ijwi rya Amerika Washington DC mu kanya gatoya turasezerana mu biganiro twabafite kuri isaha yamara reka dusubire tubibitse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije Perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan yatangaje uno munsi kuwa kabiri ko Jamal Khashoggi umenyesha amakuru atavuga rumwe na leta y'igihugu cya Arabia Saudite yagandaguwe bunyamaswa avuga ko abategetsi ba Arabia Saudite bakoreye ubwo bwicanyi mu biro bya konsula y'ico gihugu mu gisagara cya Istanbul Umuyobozi w'umugambwe ukomeye tavuga rumwe na leta ya Zimbabwe MDC mu mpunyapunyo Nelson Chamisa ateye akamu no musiko wa kabiri kerekeje igwaho ry'ugwego mfata kibanza rw'igihugu rujeje gutorera ingishu ibibazo by'ubutunzi bitera bikomera kurushiriza mu gihugu abategetsi bajeje iperereza muri Somalia batangaje no musiko wa kabiri kwicegera cy'umukuru w'umugwi w'intagondwa korana na leta ya Kiislam ukorera mu burarwa bwa Somalia Mahad Mwalim iciwe ku mugwa mukuru Mogadishu abategetsi b'igihugu cya Afrika y'Epfo batangaje no musiko wa kabiri ko bazorondera gusubira gutora miliyoni n'imiliyoni y'amadolari yasahuwe mu bank VBS The Mutual amakuru rero nibiganiro twari tubafite kuri isa kuri Radio Ijwi ya Amerika niho bigarukiye dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasige Beye kuyadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije uhagarariye ibi biganiro ni Edi Gwema kuri mikromari kumwe na Fideni Yongabo tubashimiye rero mwese kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mutwumviriza mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi ya Amerika. Thank you.